dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
bakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo ndabasuhuje ni Etienne Karekezi hano i Washington DC. Mu kiganiro cy'uyu munsi turibanda cyane ku buryo bamwe ku banyapolitiki b'Abarundi batavuga rumwe na leta barimo kwitegura amatora rusange ateganijwe mu kwezi kwa gatanu k'umwaka utaha 2020. Mu minsi mike ishize bamwe mu banyapolitiki b'Abarundi basanzwe ari mu runani Sinarede bahuriye mu nama i Buruseli mu Bubiligi bafashe icyemezo cyo gushinga urugaga n'urunani rushya rufite umugambi wo gutegura inzira nshya yo kubana kugeza amasezerano ya Arusha yubahirijwe. Mu kiganiro muri Isanga kuwa kane w'icyumweru mugenzi wacu Frederic Nkurikije yaganiye n'umwe mu bayobozi bashya b'urwo runani bwana Frederic Bavugiyumvira. Yamubajije imigambi mishya y'urwo runani.
Itangazo mwabonye ntiryari nk'itangazo gusa kwari ukumenyesha yuko urwo runani rugiye kuvuka rugizwe n'imigambwe ya Prona na UPDS Kamibanga turi kumwe na KZFDD turi kumwe hariho na Ambasaderi Julien Nahayo hariho na jewe hanyuma rero n'abandi bagomba gusaba ariko baradusaba ko bo kwinjira abo bose tugomba gufatanya iyo nzira.
Urunani rwanyu se for Arusha rutandukaniye he n'urunani Sinareda?
Aho bitukaniye bwa mbere twariko turubaka Sinarede twari twavuganye yuko tumaze kubona intumbero ya nkuru nziza yo guhindura ibwirizwa shingiro twari twumvikanye yuko tudashobora kubandanya uko ko tubwirizwa kwiyumvira ingene twotumbereza kugwanira iteka ry'Abarundi. Mu nyuma twarangoye Sinarede arabitegereza twavuga ko tubwirizwa guhindura igitigiri cy'abarongoye Sinarede bakava kuri batanu bakaza kuri batatu bo barabiduhakanira hanyuma yandoroka aravuga ati ntibishoboka ntidushobora kubandanya uko urumva ibyo byiyumviro biherera iyo niyo rero twaca twanduruka turaheba turavamo tuvuga tuti vision tutakisangiye ntidushobora kubandanya ngo tubandanye hamwe twanduruka rero turavamwo abavero muri Sinarede twebwe turanduruka turafata ingingo yuko twoja hamwe kugira ngo tubandanye gufasha Abarundi.
Hagati aho kandi ishyaka Ranake ryo mu Burundi naryo risanzwe ari imigambwe ihuriye mu rugaga Sinarede ryakoranye ikiganiro n'abanyamakuru hari kuwa kane i Bujumbura. Mu kiganiro muri Isanga kuri uwo munsi mugenzi wacu Frederic Nkundikije yabanje kubaza umuyobozi waryo Aloyizi Baricako ubutumwa bwihariye yagejeje ku banyamakuru ndetse no ku Barundi mu buryo bwa rusange.
Ego amenyeshamakuru uno munsi icyo twabashikirije ni uko twari duhagaze ahanini ku bijyanye n'amatora ya 2020 aho twababwira ko twebwe mugambira nake bwa mbere hoho tubabazwa n'ibi biriko biraba mu migambwe yitwa ko ari imigambwe y'opposition imigambwe yitwa kutavuga rimwe n'uri ku butegetsi ugasanga ahubwo agukorera hamwe iyo migambwe nyine iguma icika nk'ibipande cyangwa ugasanga iguma icyana cyanamwo aho kandi iyo migambwe yagize ingendo ahanini yo gusiba amatora. Twebwe rero muri Ranake twashaka kumvisha Abarundi n'amakunguko twiteguriye kujya mu matora y'umwaka w'2020 kuko nta handi ushobora gukorera imigambi yawe utari mu nzego.
Inani zimwe zimwe mushanahere barashakwaloriza zirafise amakenga ku byerekeye cyane cyane nk'uko Frederic bamvuga inyumvira bivuze ingorane zijanye n'amasezerano ya Arusha ibyo bibazo bafise bo mu bivuga ku iki canke ayo makenga bafise.
Ayo makenga bafise byarantangaza cyane kuko ubwa mbere hoho mwabivuze mwababwiye bahora muri Sinarede. Sinarede ivuga akoro d'Arusha n'ibyigwa shingiro 2025 none ibyo bavuga ko bapfa niba bemera demokrasi hari wababujije yuko babivugira muri sinarezi hari wababujije yuko batanga intererano y'icyo kugwa kugira ngo irakora darusha n'ubwirwa shingiro byayivuyemo byubahirizwe ikindi umuntu yababaza igishasha bazanye nawe ubuzitwa namwe wagira bati ni ikike kitari mu byo sinarezi ariko irakora atari muri bya bintu nyine by'uko imigambwe cyangwa inani itavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi naha mu Burundi ziguma zisambuka kubera usanga umuntu wese ashaka ko byose byaba biri kuri we abonye biri ku wundi ukamengo niyo bibandanya igishasha kize ni ukuvuga yuko twebwe amakenga nare nyine ni kubera iki imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi itavuga rumwe n'uri ku butegetsi iguma isambagurika itana aho kuja hamwe kugira ngo iyo arusha bavuga
mushanaye bacakora bizi mushanatemera ibivugwa n'urunani Sefor arusha ku bwanyu ikintu cyo bagituma iyo migambwe itandukana n'ikihe
igituma iyo migambwe isambuka ni umuntu abantu bari muri iyo migambwe cyangwa muri izo nani umwe wese ashaka kuyikwegera ko no kuvuga yuko wari wiyumvira ko ariwe woba umukuru w'urwo runani ugatsindwa habaye amatora uca uvuga ngo genda ruguyemo wari umukuru w'umugambwe bakagutsinda habaye amatora nawe nyine uca uvuga ngo waguyemo nagomba nsabe abanyapolitiki y'abarundi ko bazabaremera ko umuntu arushijwe abandanya aho yari ari agaterera ibyiyumviro byiwe kandi barabyumviriza nicyo gituma niyo Sefori gutse ntivutse ngo kubera ngo hari ikintu kinini je nibaza izozana kirete yo kitubwira ku mugaragara akakivuga ikintu gisumba ibyari ko birakorwa nayo ubundi aha nta kindi atari uko umuntu ashaka kuyikwegera
reka tumuhe ijambo umushanahe Federico bamvuga inyumvira avuga ku bintu bishasha mwavuga
njewe nakwishuye ku bibazo byose wambajije sindiko ndishura ibibazo bya iyo ntuzenya ariko aravuga Loyize n'umunywanyi wa Sinarede njewe sinaje guharira na Sinarede kuri ibi bibazo kuko ibyo navuze ni ibintu nzi byabaye kandi n'abazi ko byabaye ni ukuvuga ndagusubiriramwo uvuze uti ugiye mu matora kandi yavuze tugiye mu matora kandi ntigeze ahisha nari mwe ko atazoja mu matora navuga ati jewe mbwiza kuzoja mu matora ndakubaza ikibazo ugiye mu matora amatora ategurwa n'ibwirizwa nshingiro ibwirizwa nshingiro rihari rihamba amasezerano ya Arusha ibyo turabyumvikana ko icyo ni cyambere cya kabiri bose bari doze yuko amategeko agenga amatora yabaye akantu kamwana wa mama k'umugambo umwe ibyo sije nabivuze byabuzwe n'imigambo iri Burundi icyo nikigira kabiri ikindi nacyo twumviza kumvikana ko twarumvikanye turi i Arusha hari mu kwezi kw'icumi mu mwaka wa 2018 turumvikana yuko amatora dushaka habwirizwa kuba hariho umwuka mwiza ujanye n'ibya politiki umwuka mwiza ujanye n'iby'umutekano hanyuma n'umwuka mwiza ujanye n'iby'amategeko ubundi arimo ndavuga iby'amategeko iby'umutekano sagaseseshwa rumuri bose bazobikubarira urabye uwo baza mu banywanyi ba SNL bobo kubwira bati twebwe aho tugeze turarembye
yego mukanya gatoyi mushyanahe
banzo ndeke mbandanye n'uwundi wa muri tarawandanya kandi ndipfuza kwigi abarundi batwumviriza bumva neza ikibazo aho kiri ugiye mu matora ubu ubuvuze uti ndoshigikira inzego zizovamwo nazo ingene zaba zitunganijwe nta kimana cha demokrasi kihari wewe rero ushobora kuvuga rero ngo ndumubandanye uvuga by'amasezerano ya Arusha kandi ushigikiye ibintu bijyanye n'inzego zihari zavuye mu matora yashimikiye ku bwirizwa nshingiro mwaka w'2018 ntibikunda ntibijyane
rero
nambi mutumva ko cyo dutandukanya tuzabate mu tutarimo turavuga rumwe abandi bazafite iyo yishakira kuvuga
yego mushya ntahe Aloise bari cyako ibwirizwa nshingiro irahamba amasezerano ya Arusha mukanya gatoyi cyane rwose
kuvuga ko ibwirizwa nshingiro rihamba amasezerano ya Arusha umuntu arashobora kubivuga arabyo nyene uko abibona mugabo jewe kubera twese mu mugambira nake tubwagize tubwirwa kuja mu matora nta handi tubwirwa kubihindurira atari uko duca mu matora tukayatsinda cyangwa tukaja mu nzego hanyuma dusanzwe bwirwa singiro ari bibi turi twatsinze amatora atatu mu nzego bikomeye nigiki gitubuza kurihindura hanyuma iyo arusha dusanze ikenewe nigiki gitubuza kwigarukana igihe tuba twatsinze amatora cyangwa turi mu nzego nicyo gituma ahubwo je nahamagara abantu kiretse bo tubwire ikindi kintu bafite ikomeye cyane ariko inzira yonyine mu gihugu cyoruganije amatora giteguye amatora nta handi uca atari mu matora ibyo bigushabuje ibyo bintu bibi byose widogera yaba intwaro mbi kaba karenganyo kaba kudasonera agati kazina muntu byose ubyubahiriza ari uko icyo gituma twiza aho duhagaze
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe nabandanya kumviriza radio nk'ijwi rya Amerika turi kumwe na Okello mukeneza muhega ya Okello
mu majyaruguru ya Uganda pade reka mbere ku ruhande rwa opposition aba opposition barebe inyungu z'abaturage barebe inyungu z'abaturage bo ntibakire ushaka guhatanira umwanya wo kuba perezida ahagarike kiri imbere abanzi barebe se umuturage n'iki tuzamumarira se n'iki abaturage bifuza kubera ko iyo bamaze kwibumbira hamwe nka opposition bakagendera ku zombere imwe icyo kirafasha kandi ikindi byaba byiza leta y'u Burundi itanamije nabo itananije aba opposition bakabasha kuborohereza bagakora ziriya manda kubera ko ari ikintu cyabaye nk'iturufu mu bihugu bya Afurika yo kunaniza aba opposition bagashyiraho za manda zibafatisha mu ibyaha bitabayeho cyangwa bitanagaragarira amaso ugasanga nabyo bibaye ikibazo barebe inyungu z'abaturage ikindi perezida Nkurunziza agerageze arebe ese ka perezida ushyira mu kuri warahiye afashe ku bayibiri arebe muri ya bayibiri yarahiyemo ayimanitse arebe niki gikwiriye koko abarundi bifuza cy'ukuri murakoze
murakoze Okello reka mushana Frederic wamvira
bwa mbere mbanze nibutse n'uwo turi kumwe Aloyse naho rambaza ikibazo nti izi nama turiko turagira umunyagihugu ari Nyambuye aratora inyishu ziyo muri ibazo muri izi nama turimo tuguma tubwira nta wanyishura rero no kuvuga icyo twipfuza nuko ibibazo by'abanyagihugu tubigira rwacu kandi tukabivuga uko biri tutaravye ngo dushaka kubi dushaka kubi none tugomba turimo turondera kuba perezida kuko turimo turaja mu matora ubwa mbere ho abariko baraja matora nibaronka iyo myanya yabo mugabo twebwe turabona tuti aya matora turiko turajamwo saje kubahiriza iby'ukuri inyungu z'umunyagihugu na yaje gufasha abategeka ko basubira mu bibanza by'iwabo amabagaha abo bipfuza na cyane cyane ko ibyo bwirizwa nshingiro ndabisubiramwo rivuga riti umukuru w'igihugu azoshinga leta aravyo kwa byumva ataravye ngene imigambwe yarushanije amajwi nk'uko amasezerano yarusha yabivuga no kuvuga kutemera gushira abarundi hamwe ngo baganire basangire nubwo butegetsi kuko aribyo byabaye inkomoko y'indyane no kuvuga bufashe iyo nzira itandukanye na yarusha uburi kurabyara iyindi ntambara cyo ni cyambere cya kabiri ni kuja hamwe kuja hamwe jewe ndavyumva ndabishegikira mugabo je hamwe n'uwo mubona ibintu kumwe rega nimushora kuja hamwe umwe araba mu buzima ukundira mu burengero ngo muzopfa mushitse ku kintu araba bamushangiye imbono imwe ya kazoza muje hamwe hanyuma muheze muraba ingene mwiyubaka abakeneye kuja hamwe bafite intumbero imwe agende hamwe babanda
mushika ntahe bacha kwa Aloyse namwe ku kibazo cya Okello
leo kino ndamushigikiye iyo yavuze kuko nibyo twebwe abantu b'abanyapolitiki twifuza ko dutwara imigambi hejuru twabwira gushyira imbere neza y'abagize cyane cyane neza y'abantu banyu bacu kuko nizo nani zose zivuka uwo babaza ati mbega mwarabanje kubaza abanyagihugu murongoye muserukira imbere yo kugirizwa nani usanga inyishu itoboneka nicyo gituma ibyo kiravuze ari byo imbere y'uko umunyapolitiki wo hejuru agira icyo akoze mu by'ukuri abwirwa kubanza akabaza abarongoye ko icyo kintu agomba kore ari byo rero kenshi turebwe turi hejuru usanga tujuragiza abo turongoye mu gufata ingingo tutabanje kubabaza nkashingira Okello kandi kuko avuze ati abashobora gutaha bari ku mitahe abategetsi bo ngaha mu Burundi baraba ukuntu boborohereza nk'abantu babona ataraba nk'abantu ataraba sirikare ba sivili ubona yuko by'ukuri ibintu byo guhirika ubutegetsi batayimenyereye nk'abo bakoroherezwa bagataha bakaza gutegura amatora hanyuma nagomba mbwire mwene wacu bambwiye imyumvire yuko uko bizogenda kose umuntu adahinduye buno butegetsi bavuga ko butubahiriza ko darusha nta bindi bishoboka atari kujya mu matora kugira ngo uhindure ubutegetsi hanyuma wewe watsinze ujeze urakora rero ikintu wumva ko mu mutima wawe ari cyo cyiza
Yegume tuwi utenishuti mwese komu na wanda nyakumbiriza ya diyo hiju ya Amerika tulikuna Jean-Claude
Yegume
leka chimbole chawe tugihe umushika na he balicha kwa Louise duwa kujambo
Mwere usanga nya politike ni uja na buze nukua hiza demokrasi Tulatiza matege zungendo wako yumu gamge ukuni migangu yutu ngani jwe nukuntu ingingo zifatwa mu mugambwe ku buryo ubiravye kuva mu 2010 ngaha tubira icyo twise adepe ikibibi hanyuma mbere no kujya muri zonane zose zo hanze wa musanga tubigira tutakoresheje amakoraniro kaminuza mu isanzwe yo n'amakosa nicyo bituma usanga umuntu ariko aravuga muri gasanga by'ukuri cyo ariko aravuga kiri mu mutwe wiwe wenyine mugubwiye hasi wabaza abanyagihugu bo nyene bakakubwira bati ibyo twe ntitubyumva twebwe rero twaciye tumanuka hasi mu banywanyi turababaza icyo biyumvira batubwiye bati ntimuhirahire ngo muve musubire gusiba amatora kuko muba mufashije umugambwe uri ku butegetsi wamutumye ukora wonyene kandi uri kurakora wonyene uca unakora n'amakosa menshi kuko ntawuhanura uwufise ibyo ni ibintu bisanzwe rero mu bisanzwe ubu twebwe tubahiriza ibyo abantu banyu bavuze kandi nazo navuze no muri zinarenge abivuze tutari mu nzira yo kutunzira amatora aho twe ntitwobananya kuko kire nta wundi muti n'umwe uhari atari aya matora nacyo bituma nabo nyine abashinga nahe ntiyumva bituma bari kuva no muri zinarenge bakagira ayandi mashyirahamwe baba bariko barata ingufu kandi bagiye hamwe nk'ubu tubwiye hamwe tugategura amatora yose twese hamwe nicyo iki kivuga yuko umugambwe sendedesitsinsinga ntibikunda kuko umwe ashaka gushyira ibyiwe imbere gusa
reka duhe ijambo umushyira na fedeke bamvuga inyumvira igihe cyavuze nawe tuvuga ku ijambo
uyu muntu Jean Claude avuga ati arashima ko abantu bagiye hamwe kandi nibyo naje ndemera ko abantu bagiye hamwe bagasangira uyo kubona ibintu bashobora gushika ku kintu kizima ngaha nta muntu n'umwe atabona ibibazo bihari kandi turabyumvikana kandi Aloise aravuga ati ibibazo biriho ati mugabo inzira yo kubitorera umuti avuga ati twebo tubona ko kuja mu matora nako tukabona tuti aya matora ya kuja mu matora ni byiza ariko aya matora ya nta nishu azozana kubijyanye n'ibyo bibazo turiko turabona voila ayo twanejibu nifuza ko twobona kumwe mu by'ukuri y'abaroyizi na jewe n'abandi kwara twumviriza aya matora ingene atunganijwe nayibasiguriye kenshi ndabereka n'ingene bwizwa shingiro rivuga rizokwerekana n'ingene ibizova muri ayo matora bizoba nta muti turiko turabona ushobora kuboneka ujyanye n'ibibazo by'abanyagihugu biciye muri ayo matora twimirije turazi ingene ateguye
mushya ntahe baricha ko Aloise mushya ntahe Federike bamvuga inyumvira avuga ko kuja mu matora kandi hari ibintu byinshi bitarava mu nzira ari uko kenshi na kenshi abantu baba ariko ratumwanya icyo mwebwe mu kivuga ko
twebwe ntabwo mundabwire yuko ibi ariko aravuga byo kutaja byo kuja mu matora ibintu bitameze neza turabihuriza ko ariko nicyo bituma twebwe tuvuga tuti tuzoyajyamo kuko tumaze kuzoyajyamo icyo twicarana n'abariko barayategura n'abari ku butegetsi tugategura inzira nziza y'ukuntu ayo matora abwirwa kumera neza ni nacyo gituma muri ino minsi ubikurikiranye neza ndazi kubikurikirana umushikiranganji w'intwari we hagati aguma akoresha amanama abanyamigambwe hamwe n'ababura amatari kugira ngo turabe ukuntu ubu bicuka cyiza ego hariho ingorane kuko hariho abantu bahariya mu mitumba umengo zibumva baguma bakubicana imigeri ibyo birashika ariko twasabye ko bohanwa bagahanwa bagatanga akarorero na cyane cyane ba mutaneri kuko ni babegereye bagahana bajya abantu bakora bijya byindu
ego
gutuma hari cyuka kiri muri politiki icya kabiri ubwiwe mu kugira matera wicana seni ni nacyo gituma seni mu ino minsi irikira twereka yarape kiranga minsi iranatuhamagarira gutanga abantu bajya muri bajya bayifasha gutegura amatora mu ntara za sepi mu minsi izazuza tuzotanga amadosiye y'abasesi ubu rero ibyo turazi ukuntu seni yabigize ni ukuri turavuga tuti yabigize ku mugaragaro turindiriye kuraba uko bizosohoka bimeze ko imigambwe yose izoba
yegomekiwe
nyinshi kuko si yose kuko ni bakeya turazi uko imigambwe ingana aho rero niho tuzobirabira hanyuma tujye tubandanya turaba ku rubuga mbega izi ntambara zihari zirahinduka zidahindutse hamwe imvugo yoba itajyanye n'ingiro aho tuzoshikira ijambo tuvuga yuko ari bitariko biragenda neza ariko ibyo byose kugira ubimenye kugira ubibone ni uko ubwa mbere wavugukizewe ndetse amatora aya matora ashobora kuba atunganije nabi birasika si mu Burundi gusa ariko naho nyine urashobora bavuga bati utamenya mukeba na kuturibone kandi urashobora kuba uragenda ahantu hari ibisima by'inka cyangwa hari intambwe ikakwiba imenye uramenye ukuntu urarira
kureka duhereza ijambo uwundi munywanyi w'iradiyo ijwi rya Amerika Joseph amwiriwe neza
akabazo kanjye ndagatumbereza kuri uwo Frederic bamubinyumvira ariko mwanze mu munda mukirize barabona ko amatora ya 2022 yegereje kandi bo bakaba bavuga ko batazayitabira ese ko ayo matora naramuka abaye batayarimo biteguye kuzakora iki nyuma y'ayo matora aho ntibazaba nka wa mugani uvuga ngo ikirondwe cyasigaye ku rushato inka yarariwe ke
twashaka kubanza guha ijambo Manirakiza mwiriwe neza Manirakiza mwiriwe neza muri hehe
da
muri hehe
ndi mu gihugu cya Tanzania
eduka ku ijambo ikibazo cy'imviro
hanyuma ikibazo cyanjye cya mbere gihagaze ni kuvuga ati mu gihugu cy'u Burundi harimirije amatora ariko turiko turaraba nk'abanye politike benshi bari inyuma y'ibihugu none ubwo ngubwo amatora azobandanya aba kandi nabo batarashobora kuvuga ngo bashyire hamwe ingufu zabo nimba ari uguserukira muri ayo matora kugira ngo nabo bajye guhiganwa nk'abandi canke nk'uko bari bafashe ingingo yo kutayitabirira ntibazoyitabira burundu nyene tubimenye nk'uko kuko natwe nubwo turi inyuma y'igihugu twabaye impunzi twe nakubwiye ko ndi ngaha mu gihugu cya Tanzania ariko burya rwose ibibazo biriko biraba ubu biraboneka yuko igihugu cy'u Burundi kitakigomba ko habaho nyene abantu bagomba guhiganirwa amatora bibonekana yuko bariko barabigiza inyuma none ubwo ngubo boba bafashe umwanzuro wo kuzitabira amatora canke bahagaze ahandi nyene yo kutazo kwitabira amatora
murakoze Manirakiza ari ikibazo cya Joseph Mushenahe banyumvi mvugira cy'amatora ya 20 ayo matora mu nzu itaba mutayitabye ubundi mugambi mufite n'uyuhe ikindi kibazo cya kibaza Mushenahe bari cyakora hizo
erega amatora fata kamatora umwaka wa 2020 na matora nka yamye yaza ye na yejo bundi ni nkaco kimwe twe dufata ko ari bya bintu bibandanye twe tuzobandanya tugwanira inyungu z'umunyagihugu tuvuga ibintu bitari ko bigenda neza kandi turondera inyishu y'ingene ibintu biri bigende neza ubundi ubundi nta uvuga ngo mbega ngo bigenda gute twebwe twaravuze neza aho duhagaze icyo dutandukaniye ko na senarede nuko bagiye matora kandi barimo baragwanya inyungu za Arusha uri kujya matora naho bisigura kugwanya Arusha kubera ko nta rujyo rusubira kuvuga wamaze kwinjira mu bwizwa nshingiro igwanya Arusha
muhushe na he baracha kwaliza mwebwe na shaka mushi kibazo cha amani yakiza avuga ati hari abanya politike benshi bakiye hanze igihugu ayo matora ntibwo ari uburyo bwo kwigiza kure abo banya politike
bo amatora arasho yamaye abaye abantu bari hanze ariko sibyiza nibibi ntabwo bishyigikira nicyo gituma twebwe no mu kiganiro twagize uno munsi twasabye leta y'u Burundi ko yogerageza abari hanze bashaka gutaha by'ukuri batahe dutegura amatora kandi byotanga n'icyuka cyiza kuri ayo matora abantu bakayizera aho rero nta kandi umuntu yotera leta kuko ni umubyeyi w'abarundi bose tukayisaba ko yoja hamwe nabo bari hanze abimvira gutaha igatunganya ubujye abantu bataha bagataha neza umutekano wabo narijya bintu bitegekanije kugira umuntu atahuke bikajya mu ngiro hanyuma tugategura amatora twese turi ngaha cyo ni ikintu cyiza kandi cyo tanga umwizero munini ya cyane hanyuma aho ngo sinazitangarira ngo sinaze n'uko ibyo amatora kuko nayivuga kutabwira ariko jewe n'ubu nguma ngaruka hahandi nyine iyaba twese abanyapolitiki n'abari hanze batari kuri manda badafite ibibazo ariko tunavuze ko n'izo manda leta ishatse yozikura boza twese tugaze hamwe mu matora tukayatsinda iyo Arusha tuvuga bavuga bakunda ntaco uza ko watsinze avuga ati erega amatora twibuke ko mu 1960 wagasore baramufunze ariko aravayo arabandanya amatora kandi yarayatsinze nibaza ko tuamaze kubona amatora ngaha mu Burundi atari meza ariko nitwoguma tuvuga ngo ko hari ibintu bitameze neza tuyareke neza tuvuga niba kuma bamenye bameze nk'inki nk'inyondo y'amase erega nibyo nitwaguma hanze y'amatora nituyajemo nukuri iminsi iza bizogorana kuko azahanuga ku miryango yo mu Burundi ikintu ishoboye ari gusaba amatora
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nkwijwi rya Amerika turi kumwe na Obeda mwiriwe neza
mwiriwe ndi Bujumbura mu Burundi hanini ikibazo canje kihagaze kuri iki ni kuvuga yuko turavye uno munsi hagati y'ugo runani rushasha sefor ndetse na senarede yari hasanzwe ni kuvuga ko ubwa mbere inguvu zagabanutse kurusha uko abarundi bari baviteze ni ukuvuga yuko turiko turaba ko inguvu zagabanutse turabaza ati mbega nizihe nguvu mu gihe abari muri urwo runani benshi mu barugize bari inyuma y'igihugu uno munsi igihugu kaba kiriko kitegurira kuja mu matora ayo matora inyuma y'ibizova muri ayo matora ni gute bazobandanya hamwe byoshika ayo matora akarangira ni gute bazobandanya baharanira ibyo bintu basanzwe baharanira mu gihe batari mu gihugu nizihe nguvu babona badoshira ku butegetsi buje buvuye mu matora kugira ngo ibyo baharanira bije mu byo igihugu kigenderaho
kibazo nibaza ko umushyirantahe Frederic bamvuga inyumvira ariwe ucishura ubwa mbere tugakwa ijambo
urunani twahora abantu bigabuyemo kubiri ubwa mbere abantu baravuyemo umwe umwe hanyuma bavuyemo baragira urundi runani ibyo nabyo imvo twazisiguye inguvu ziri hehe burya nejo bundi inguvu ziba ziri mu mbono ya kazoza icyo ushaka gushikako la vision niho hari nguvu bwa mbere na mbere kuko ibi hari mu gihugu zishobora kubandanya kurya nubwo bajya mu matora navuze ibizovamwo bizoza biri nabi ibintu gusumba kubera ingene bwirizwa nshingiro byubatse bisigura ingene ubutegetsi buzokora ingene amashinga amategeko izotora amategeko ingene umukuru w'igihugu azashobora kubika amategeko atamushimishije ni ukuvuga igihugu kigiye gufatwa n'umuminwe n'umuntu ibyo rero n'ibibazo bizotera umwuka mubi mu gihugu tukavuga tuti reka tubamenyeshe ko ayo matora atari inyishu tuzobanya duhigira inyishu hamwe n'inyuma y'aya matora mufate ko amatora atari Burundi buzaba butembagaye ibibazo by'abarundi bizoguma biriho katubwiza kuronka aho tuzaturabivuganira kugira ngo turatore inyishu zibereye kandi ubutegetsi utebe bwumve ibyo turiko turavuga ntiturabasazi turimo turavuga ibibazo bihari nako turakeneye kubaho abanyagihugu bari hanze abanyagihugu bari hagati mu gihugu turakeneye kubana hagati mu gihugu kuko igihugu si cumi cyangwa si cy'ababiri ni cya twese
turamushimiye umushingantahe Frederic bamvuga inyumvira w'urunani sfor Arusha n'umushingantahe Aloyizi Baricako w'umugambwe Ranak mu Burundi dushimiye kandi mugenzi wacu Frederic Nkundikije wayoboye ikiganiro cy'uyu munsi hamwe n'abakunzi ba radiyo y'i Amerika babajije kandi bakurikiranye ikiganiro namwe aho muri hose ndabashimiye kandi mbifuriza gukomeza kumva ibiganiro kuri radiyo Ijwi rya Amerika kuri mikro mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mugire ibihe byiza.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.